Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Hijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2010 FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru website ya Kaburungu radio yacu VOA kaburungu.com ndibeneza nshuti mwese namwe yakunze radio Hijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara saha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyacu uyu munsi turafise umutumire w'imboneka rimwe yabakirangiranwa mu Burundi no mu makungu kubera uruhara yagize mu mahiganwa mpuzamakungu y'ubwiza mu Bufaransa hamwe no mu bikorwa ntangere byo kugarukira imbabare mu bihugu bitandukanye ahereye mu Burundi hamwe no mu gihugu cya Mali. Uyu mutumire rero sundi ni Princess Esther Kamatari. Mu byo tugiye kuganira ko uyu munsi harimo urugendo yarukamwo mu Burundi inyuma y'imyaka irenga 13 adahunyuje ikirenge muri ico gihugu akunda cyane. Turagaruka kandi no ku ruhara yagize mu kugarukira imbabare mu Burundi mu mwaka w'1993 aho yakoranye n'abagiraneza bo mu bihugu bya Buraya akaronka imfashanyo atwara mu Burundi mu gihe imfashanyo zari zikenye n'igihe indege zitashika mu Burundi kubera ibihano byari byafatiwe Burundi. Icyo gihe yaratwaye indege rero yuzuye imfashanyo. Aho mu Burundi kandi yashinze ishyirahamwe gitaho imbabare aho yakoranye na mashyirahamwe UNICEF, PAM na PNUD. Aha twakwibutsa ko mu mwaka w'1999 yaronse agashimwe kagenewe abafasoni b'Abanyafurika bagize uruhara ntangere mu bikorwa byo kugarukira imbabare katanzwe n'ishyirahamwe UNESCO. Hanyuma mu mwaka w'2002 yambikwa umudari wiswe Ordre de Lyon, umudari yambitswe na perezida wa Senegal w'icyo gihe Abdoulaye Wade. Turavuga kandi no ku ruhara rukomeye cyane yagize mu gihugu cya Mali aho yabaye mu gihe kitagito akanashinga ishyirahamwe Fondation Princess Esther Kamatari. Yagize uruhara rukomeye mu mwaka w'2020 mu kutsinda mu kugwanya ikiza cya COVID-19. Imbere yuko tuja mu mizi y'ikiganiro ariko nashaka ntangure ijambo mu mugesha makuru w'ijwi ry'Amerika turi kumwe i Kigali. Nk'uko mubizi rero uyu munsi u Rwanda ku nshuro ya 99 rwibutse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibikorwa byo kwibuka ku rwego rw'igihugu byabereye ku rwibutso rwa Jenoside ruri i Kigali ku Gisozi. Ivyo bikorwa byose byari birongowe na Perezida Paul Kagame ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Jeannette Kagame hamwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Rwanda. Perezida Kagame n'umutambukanyi wiwe rero bacanye urumuri w'icyizere. Turi kumwe ku murongo wa telefone n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Sumtakaboyi. Dukire ku mayange y'ukuntu byagenze muri aho wa Sumtakaboyi.
Urabaneza Frederic.
Yego, turakomeye namwe muri aho.
Natwe turaho.
Yego, mu majambo make uyu munsi n'umunsi ukomeye cyane rwose wo kwibuka imyaka 99 irangiye habaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, murashaka kutubwira ukuntu ibikorwa byo kwibuka uyu munsi byagenze?
nuko warubinyuzemo gato ibikorwa byatangiriye kugibutso rwa genocide rihano mu mujyi wa Kigali ku gisozi ahashinguye abatutsi bagera ku 250 nuko byatangazwe n'abayobora urwibutso iyo 250 byagiye byicirwa hafi n'abatutsi bari batuye mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya yawo gato ya munkengero. Iki gikorwa rero cyabanjirijwe no gushyira indabo kuri izo mva byakozwe n'umukuru w'igihugu ndetse n'umufasha we Jeannette Kagame ndetse na perezida nyine Paul Kagame, hanyuma n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda nabo bashyiraho indabo ndetse n'imiryango y'abacitse ku icumi inyuranye ikorera mu gihugu bashyira indabo rero kuri urwo rwibutso. Hakurikiraho igikorwa cyo gucana urumuri rw'icyizere, ni urumuri rucanwa ku itariki ya 7 rukazamara iminsi 100, iminsi isobanuye umunsi ku munsi si iminsi genocide yamaze mu gihugu. Iminsi 100 rero urumuri birangira ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 7. Ubwo rero nicyo gikorwa cyabaye uyu munsi ndetse hari n'amagambo yahavugiwe
ubuhamya bw'uwarokotse mu majambo make yasimutakabo imasha kutubwira mu ncamake ijambo umukuru w'igihugu yashikirije.
Yego, umukuru w'igihugu yavuze ijambo mu rurimi rw'icyongereza, ntabwo byari binamenyerewe kuko akenshi naho yajyaga ashyiramo icyongereza ariko wasangaga rimwe na rimwe avuga n'ikinyarwanda. Cyane cyane umukuru w'igihugu yongeye gutunga agatoki amahanga, avuga ko amahanga arebera ihemberwa ry'ingengabitekerezo ya jenoside ibibera mu karere, urebye n'icyo yavuze ndetse cyanagarutsweho iby'ingengabitekerezo byanagarutsweho nanone na minisitiri ufite kwibuka mu nshingano ze, avuga ko FDR twe urwanya leta y'u Rwanda wahungiye mu gihugu cya Congo ndetse na leta ya Congo bakomeje kubiba ingengabitekerezo ndetse n'urwango, cyane cyane aho bavuze bari bavuga ikirurimi rw'Ikinyarwanda bawo muri Congo ariko baturutse mu Rwanda kubera amateka aho barimo guhigwa kware, bavuga ko ari ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje kuba mu karere kandi amahanga akabirebera ntagira icyo abivugaho.
Mubanje mu make mwashaka kutubwira insiguro y'urumuri rw'icyizere.
Nibyo nari nabutangiriyeho, urumuri rw'icyizere nyine ni ukuvuga ngo nubwo jenoside yabaye mu Rwanda, nubwo habaye akaga, hari icyizere cy'ubuzima bundi buri imbere. Urumuri rusobanura ko abantu bavuye mu mwijima noneho barimo kureba imbere. Niyo mpamvu rero usaba ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 bacana urumuri rugaragaza ko n'abarokotse jenoside babayeho mu buzima bukomeye, babo bagize ingorane zikomeye ariko kandi bafite icyizere cyo kimibereho y'ejo hazaza.
Burakoze yasumita inkuru zijanye no kwibuka iyo myaka 2019 irangiye habaye jenoside yakorewe abatutsi. Turazibashikiriza abamenyesha makuru bacu mu karere batandukanye baradufite inkuru tuzakubashikiriza mu makuru yacu ari imbere. Urakoze yasumita. Tugarutse rero ku kiganiro cy'uyu munsi n'umutumire adasanzwe Princess Esther Kamatari, muraho murakomeye ngaho.
Je Frederic Olikije, yego meturaho kandi turabashimiye kuri ubu tumiri.
Murakoze kuba mwatwitavye, turazi ko mufite akazi kenshi ariko mwaduhaye umwanya ni ibintu dushima cyane rwose.
Anena n'ukuri na twebwe turabishima ko mwatwitayeho.
Ni vyiza cyane rwose. Reka rero
ndabashimira.
Yego, reka dutangu duhere kuri aya makuru duhawe na mugenzi wacu ari Kigali Sunta Kaboyi. Indyane z'amoko, ubwicanyi buhagaze ku moko n'ubwicanyi bwihaye inkumbi cyane rwose muri rya ntara muri kajya karere. Dutangure aho mu Rwanda aho abanyarwanda barimo abatutsi benshi bashika umuriyoni bagandaguwe bahorwa ubwoko bwabo mwebwe mu muryango wanyu w'ubwami. Ikibazo cy'amoko n'ikibazo mwagiye murabona mukuze bisa n'ukumengo ku ntwaro yanyu eka ku ntwaro ya cami. Ubwicanyi n'urwanko ntibyari bikomeye nk'ubu. Ubwo bwicanyi bwabaye mu Rwanda muvuga ku iki? Eka n'ubwabaye mu Burundi mu bice bitandukanye, ubwabaye mu Rwanda bwabaye akataraboneka kuko yari nk'uko bavuga jenoside.
Abo imbere yo kwishura ico kibazo mu mbajije, nashaka kunamira abantu bose boba barabuze ababo, si Rwanda gusa ni Burundi barababuze, ibyo byose bivuye kuri kumoko nkabahoza nkibaza rero yuko aho tugeze uwo munsi dukwiye kugenda imbere kuko nuko ku ntwaro y'abami ngira umwana je mwambutsa naramubonye narabaye muri pale nta na rimwe nigeze numva ngo uyu muntu ngo ni muhutu canke ngo ni umututsi canke ngo ni umutwa twebwe twakuze batubwira ngo ni mwubahe uwari we wese ari muto atari muto umuntu warinda kumwubaha nico kintu ca mbere batwigisha nukuri je nakuze ntazi nica umututsi n'ingene yobasa canke umuhutu ingene asa je nari nzi yuko ari abantu tubana abana twigenye ku ishuri canke abantu bose twabona nta na rimwe nari bwumve mukanwa k'umwami canke umugani wa kamatari canke n'abandi bose bari ngaho bavuge ibintu vyerekeye amoko
twizereye kwico
ivyo bintu rero vy'amoko vyaje bamugandaguye umugani wa kamatari baramugandagura nimce mwibuka rero byaje muri 72 ntare baramugandagura ibyo bintu byose byatanguye buke nuvuga umunsi nukuri ndasabye abantu bose bakiri bato bariko barumvira iki kiganiro ibyo bintu babikure mu mutwe kuko turi abantu kandi noneho mvugira Burundi tanguye kuvuga ngo uwo ni umuhutu canke n'umututsi abarundi barihe
impanuro nziza cyane rwose turizeye ko hazotera gashika igihe abarundi abanyarwanda abanyekongo ikaba abanyafrika abantu bose ku isi yose bazorashira imbere ubumwe no kumvikana no gukorera hamwe kugira ngo haboneke amajambere turizeye ko ivyo bizoteba bigashika tugarutse rero ku rugendo rwanyu mu Burundi nashaka mu majambo make mutubwire muratahutse mu Burundi mwari mumaze imyaka irenga 13 muratahutse mu gihugu cya bibarutse ubwo rugendo muherutse mu Burundi mu majambo make muhora tubwira gutyo
ni ukuvuga yuko imbere yo gufata indege ngo ngende i Burundi ngira nari maze nk'iminsi 2 ntasinzira kuko nari nzi neza yuko nashike i Burundi banyica ikintu nari mfise mu mutwe mugabo kugira ngo ushobore kugenda i Burundi sinzi ikintu bivuga mu Kirundi harabaye declic mushobora kumfasha burya ikirundi si ukuvuga yuko ntashaka kukivuga mugabo mazi je maze imyaka 53 hanze n'iki kirundi mvuga ngira nico nanyoye umwana declic mu mutwe wanje
habaye ikintu kibabwira ko hageze kumutahuka
narumvise yuko batwivye nka 20 iwacu ifoto aza nina nizo nka 20 uharuye neza usanga inka yose ifise amaguru 4 no kuvuga amaguru 80 yazimanganye ntagira umuntu n'umwe yabibone naciye nibaza ntoya nti jewe rero ndanga ibihuha ndanga abantu bavuga ngo narumvise ikiniki ngo ni naka kivuze niho rero naca mfata ingingo y'ukuza kwirabira gushika i Burundi niho rero nafashe indege ndashika i Bujumbura ikintu nari mfise ku mutima maze gushika kuri tarmac y'i Bujumbura mvuye mu ndege uwo muzingo nari mfise mu mutima wose waciye uvamo nahuye na babandi babakozi ba shobuje bakora kuri aeroport y'i Bujumbura twari tuzinanye bose baraza barampobera barambwira kaze nukuri umunezero nari mfise intangere nshika i Bujumbura hantu se gose barubatse nukuri n'ibintu bitatu gusa namenye miliyo myaka 13 cathedrale la poste na le palais des arts ibindi byose se barubatse hariho ama feu rouge hariho amabarabara yose ni pave nta mucafu ni mwibarabara nukuri je nasanze igihugu gitunganye novuga mu gifaransa bavuga ngo igihugu apeze vy'amoko numvise nta bintu nta miduga y'igisoda nabonye ku mabarabara nduze ruguru nta muntu yampagarika nukuri narumiwe n'umunezero n'ingene banyakiriye
ivyo biratandukanye n'igihe mwari mwavuye mu Burundi mu gihumbi mwasubiye mu Burundi mu 1993
nta kintu nta na gato y'ibisa nukuvuga yuko muri iyo myaka 13 Uburundi bwaraduze gose hanyuma hari haba jeune benshi ukumva yuko abantu bose bafite agahara ko kugira ikintu kugira ngo bashobore kubaho mugabo
duga ku jambo
nuko yuko narumvise narabonye ingene abantu bose batembera atangorane hariho atmosphere sinzi ingene nobisigura mu Kirundi abantu bose bashaka kubaho gukora barondera ntangaje niyambuta yaje
ibibazo bijanye n'ubwo rugendo eka n'ibibazo bijanye n'uruhara mwagize mu byerekeye gufasha imbabare turabigaruka ko ariko mwaka kanya nashaka mbanze mpe ijambo umunywanyi wacu Adelin Rwabira muri aho murakomeye muri hega Adelin
ubunyene turiko turavugana ndi ku butaka bwo mu Burundi ntara ya Kayanza kuvuga kuraba uko by'igihugu
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'umutumire Princesse Esther Kamatari
yego ndamukiriza nyakubahwa umutumire
arakumva duga ku ijambo
yego ndaramukije kandi n'abarundi bariko barakumviriza bari mu mahanga n'abari hagati mu gihugu aramukije namwe abamenyesha makuru
nyatwe turaramukije
hanyuma rero ego hanyuma rero nyakubahwa mutumire iyo bavuze imbabare abantu benshi bumva abababajwe n'intambara ego nibyo mu ntambara haraba imbabare nyinshi ariko rero nyakubahwa mutumire twebwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari imbabare nyinshi zitandukanye hariho abashonje nuko n'ubabare mu Burundi none reka nyakubahwa mutumire muba muri kumugira iki kugira ngo izi mbabare aba bantu bashonje kugira ngo ubahumurize kugira ngo bareke kubabara na cyane cyane ko mufite uburambe mu gutabara imbabare hariyo imbabare yo ku mutima aho imbabare zababaye ku mutima bagenda n'ibikomere byo ku mutima cyane cyane abahohotewe abarenganywa kuko ngaho iwacu hari akarenganyo kenshi iyo rero bibaye byisubiriza psychologiquement nyine kubabara aratotezwa hanyuma biramugira ingaruka mbi onivodra psychologi none yeganya kubahwa mutumire ko mufite n'uburambe abo bantu bobo bariko bararenganywa muriko mubafasha iki kugira ngo babandanye babarara hariho n'abandi ayandi maka akunda kuba cyane ku butaka bwo mu Burundi abantu bahohoterwa ugasanga nk'umugore mu rugo ariko arahohoterwa ibyo bireze cyane rwose ugasanga n'umwana atunzwe mu rugo ariko arahohoterwa ibyo bireze cyane rwose hariho n'abakorerwa ibyamfura mbi nibyo n'ihohoterwa nabo n'imbabare mu zindi none ganya kubahwa mutumire abo bantu bose mwoba muriko mugira iki kugira ngo bareke kubandanya bahohoterwa bareke kubandanya bababaye ikibazo cy'iwanje kwari utwo murakoze nyakubahwa mutumire murakoze mwanya kubaha bimenyesha makuru
murakoze Adelin Rwabira Princesse Esther Kamatari guhohotera n'ukuboreza igufa n'ukubangamira n'ukumerera nabi abantu muntu we ku ijambo kuri ibyo bibazo abajije
abo nshoboye kwishura uwo mushinga ntahe Adelin namubwira yuko nari maze imyaka myinshi ntagaruka i Burundi ubu niho ntanguye kuza ibintu ntabyo nzi sindabibona neza icyo novuga ni uko psychologiquement umuntu yababaye adafite uwo abibwira ashishikara gutundura mu mutima rero ndakeka yuko ababijejwe mu gihugu bashobora kumva ibyo bintu umushinga ntahe yahejeje kuvuga mugabo ni jewe nshobora kugira ikintu kuza kubumvira kubaramutsa n'ukuri nzobigira muri ibi bihe ni bito cyane kugira ngo ushobore kwishura ikibazo gihambaye ngico mugabo ndabishoboye no abo bantu n'ukuri noza kubaramutsa
umuntu yabaje n'ikindi kibazo gihambaye kivuga ko abashonje yumvise ko nigeze kugira uruhara kugufasha imbabare mwatwaye indege yuzuye ifashanye mu Burundi mu gihumbi kimwe n'amajana cyane mirongo itanu na gatatu ariko arabaza niba hari ikintu ku ruhande rwanyu n'uruhagarara rwanyu mushaka kugira mugaruke abantu nkawe
jewe ivyo na izo mfashanyo nazizana hari ingwano twari muri mu gihumbi kimwe n'amajana cyane na mirongo icyenda na gatatu hari mu ngwano kinyibagire yuko aéroport y'Bujumbura yari yugaye ukwezi hamwe bagandaguye le président Ndadaye niho rero nibajije nti ntibishoboka yuko nza ndumva amakuru y'igihugu navukiyemo nanje ntashoboye kumufasha niho rero naca mfata kurondera abantu bamfasha mugihe ibyo byose nabigira mu gihe ubu ingwano ntayiri i Burundi akeka yuko hari abantu babijejwe ngira ngo abantu barabibona yuko abantu bashonje kandi si ni Burundi gusa mu bihugu byinshi hari inzara kubera covid yabaye kubera izingwano ziri ngaha muri ibi birere by'Iburaya navyo nyene mugabo bantu bose no babwira ngo bashire umutima munda ngira ngo ibintu twoshobora ko sinaje nyene hari abantu babije umukuru w'igihugu hari abandi babijejwe bashobora kubigira mugabo cyo niyumvira nuko abo bantu nkuko ari karabivuga hari abantu bakwiye kuvuga kugira abandi babumve nkabo bafashoni batotegwa ibyo byose biva mu bihe bitameze neza mugabo se yuko iki gihugu mperuka kujamo kudakuramukanya no kuri nasanze hameze neza
reka tuje no kubona umuntu wanyu wa Radio America Raymond Kezimana muraho
Muraho
muri hehe
abo wagenda hari Bujumbura mu Burundi
ni byiza cyane gose murasi kibazo murasi cyimviro turiko tuvuga na n'umutumire Princess Esther Kamatari duga ku jambo ikibazo cyimviro
so mbanje gushima cyane ukuntu nabanagiriwe iteka ndiko ndavugira radio n'uwa mutumire w'iteka cyane aba sima cyane kandi ubutumire n'iteka idasanzwe kuba mfatiye kubyo bayashikirije aho ndi nishime cyane numva ndanezerewe umuntu aba ari hanze y'igihugu akumva amakuru ariko aravuga mu gihugu cyiwe atari meza ariko agashima kwashika akabona ibintu byiza cyane ubu turi mu isi iteye imbere isi aho ubona ikintu kigiye ko rimwe ku maredo sosiyo gikwira isi yose aho nshatse kuvuga yuko hari amakuru amamwe aba ari mabi ku gihugu ugasanga abantu barayatanze kandi atari ukuri ugasanga naho hantu yabereye ukayibona ku maredo sosiyo ukavuga ati ahantu ko ndahari ibintu ko ntabibonye rero nagira mbaze ikibazo kivuga giti gute biyumva gute iyo bari mu mahanga bakumva mu gihugu ibintu bibi biri kubera havugirwa babyakira gute barafata umwanya wo gutohoza bakabaza inshuti n'abagenzi bari mu gihugu bakavuga ati iyo muriya mubona gute kuko tubidimisi tuyibona aho usanga abantu benshi cyane bavuga igihugu cyabo nabi kuruta uko bakivuga neza maze igihugu bikamenyekana kuri ibi gusa ariko gihugu cyuzuye n'ibyiza byinshi cyane bitovugwa ugasanga n'ingendo zogendeye icyo gihugu zitinya kandi twe tuba tuzi ko harimo ibyiza byinshi cyane icyo cyari ikibazo cya mbere ikijyanye no gushima ariko harimo ikibazo ndashima cyane ubwitange bw'iyo akora kandi bushimishije abarundi benshi byonatubera n'akarorero mu gusanga umuntu muto muto nawe uri kurafasha ubundi muto muto ari munsi yawe nagira mbazaki rero iyo bariko barafasha baroroherwa cyane bararonka abafata mu mugongo kuko gukorihorwa nk'icyo ugasanga uri kubikora mu gihugu cyose birasaba yuko uronka abagufata mu mugongo bica gifatana na cyane ikibazo cya mbere kigira giti ndahejeje itagifatana na cyaje wadasambere kibura giti abantu bari hanze barashobora kumenya makuru mazi hama waje kubabwira ati nshaka mumfashe defitushi igikira bene wacu kuno kwiruko bagacaje akira naye mugo yabaze akira neza twofashije cyane cyo kibazo kae no kubashimira
murakoze 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 Raymond Kezimana la princesse Esther Kamatari mu muhinyisho
Ije ari karavuga nibyo ivyo Raymond urakoze cyane kumbaza ico kibazo kuko twe turi hanze twumva makuru bavuga canke dusoma canke ibintu bitera ubwoba ni nkuko navuze imbere y'iki kiganire yuko je nari mfite ubwoba bwinshi cyane yuko nashiki Burundi nsampa ko je ndanki igihuha ndanka abantu bavuga ngo ibintu narabi ngo ninaka ngo nabyumvise gucya ngo ninaka bibuze nico gituma niziye kugira ndavyibonere kuko nanze ijwi ryanje rirashobora gushika kure nukuri kandi bakibagire yuko Burundi hariye imiliyoni 11 nona izo miliyoni 11 ko zibaho bakiriho bose yaba hari bidashoboka kubaho I Burundi abo bose baba baragiye je nabonye abantu bameze neza abantu ku isoko abantu bafata bus abantu nta muntu n'umwe yantutse nta muntu narumiwe kubona ingene abantu bankunda niho novuga yuko burya gukundwa nabi wanyu n'umuhezagiro cyane rero kugufata mu bugo umugongo burya bafata umugongo ngwimana ifasha uwifashije aho nabitangura nta muntu n'umwe yabyemera kuko okay hanyuma ugashishikara kuko uzi neza objectif uri kurakora mugabo twoje hamwe twese tukavuga tuti Burundi ni igihugu cacu twese turabarundi oja igihugu nici wacu dufatanye mu nda twese igihugu twoje bere
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumvira iradiyo y'ijwi ry'Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turi kumwe na Frederic Salpongo umureyo y'Uburega muraho
muraho neza
yego turaho turakomeye namwe muraho
natwe hano y'Uburega mu karere ka Rurindo turaho mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
bo ndafite kwanza mbere na mbere ndafite igitekerezo ndibaza ni gute hari abantu benshi bafite uwo mutima wo gufasha ndetse no kuba bagira ikintu bafasha bagenzi babo ariko ugasanga mu by'ukuri
ndumva telefone ya Frederic isanicitse ariko turafise uwundi munywanyi Idrissa Bakungu turagaruka kumushikira na Frederic telefone yiwe niyaboneka Idrissa muraho murakomeye
ndakumiye
muri hehe ga Idrissa
ndi kwa Idrissa Bakungu muri Rani Kigali
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ibyiyumviro birahari ndabanza gushimira uwo muvandimwe yagize umutima mwiza cyane hari abantu benshi bagira umutima mwiza batabasha kubigaragaza cyangwa n'abandi babimenye ariko mbaje kumushimira cyane ari mu ntwari ikintu namubazaga ni kimwe ni ukuvuga ngo kuva yava I Burundi se akagera aho hanze abandi barundi babashe kuganira iyo babasha kuganira nyine umusaruro uvamo ibyo baganiriye n'uwuhe menye ngo niba barayishyize hamwe abarundi nuko twebwe mu Rwanda perezida wacu dushima ahora ajya hanze kuvugana n'abandi banyarwanda babayo tugasanga natwe biratunyuze cyane turashaka kumenya niba I Burundi naho niba bishoboka
egome ikibazo reka muhe ijambo agira icyo avuze mu nabana vyumvise neza muvuga mubaza niba iyo atabutse akava mu Burundi agashika shite mu mahanga aganira n'abagenzi we b'abarundi bikaba bifise akamaro byo bifise akamaro akamaro bifise n'ihe ingaruka nziza bigira n'ihe ico ni ivyo n'ivyo numvise mu ndwi ku ijambo
ingaruka nziza nuko abantu ubaha amakuru y'imvaho apana ibihuha atara ibihuha kuko ari habantu bari hanze badashaka yuko ibintu byo hinduka kuko kayuko koba nk'akazi kabo ushaka kuvuga nuko anditse narabivuze abantu benshi baritavye barabibona yuko atangorane ata iriho kubirushika Burundi yuko uwo mutima nkuko Idrissa bivuze uwo mutima niwe twese dukeneye twese twarababaye nta muntu mu Burundi cyangwa Rwanda tababaye kuko baramutoteje mbere ndi mu bambere batotejwe kuko ntiyagira uwibagire yuko umubyeyi wanje nawe nyene bamwishe batanguye kutwicira abacu kare cyane mugabo nta n twagize twese twarashishikaye n'ibikorwa nakoze byerekana yuko twashishikaye gukundi Burundi nje ndakeka rero yuko buri umuntu atanga karorero mubona bagashishikara gukorera kuri ako karorero yatanguye niba ababanzi uwondi nukuri iyo ndabivuze yuko hari amahoro umuntu ashobora kugenda agatembera atangorane baranyemera ntangurira ko n'ibindi bikazushishikara n'abandi bakabibwira abandi bambajije ati none we ko waronse pasiporo ati none ubone yuko twashobora kuyironka nukuri muzozironka nimurayisaba
icyo kibazo Princesa Esther Kamatari icyo kibazo cya pasiporo hariho abarundi benshi barondira amapasiporo nk'uko amakuru atangazwa bakantibayahabwa icanki ntibayabone mu buryo bwihuta ariko mwebwe mukaba mwayaronse mu buryo bwihuta ikintu umuntu yakora kugira ngo ibintu byihute urondira pasiporo ayironke mu buryo bwihuta ni nk'ibihe kubwanyu
urishura kuri internet binyaruka cyane urishura ura remplisa formulaire ugasaba passeport yawe ukarondera ukishura ibibazo byose ugatanga amafoto ukayiriha ukayironga passeport araboneka
mushakwa mwarorohewe kubera igihagararo cyanyu
je ndi Burundi kazi sindi imana mategeko ibya mategeko naranditse bidashoboka yuko baranzi ari abantu batari bake banzi mugabo si ukuvuga yuko nshobora kuronka indenganzira y'urushundi Burundi nukuja aho ubu niho byoroshe kera waragenda gutonda ubu nta muntu atonda uri mu mahanga urakubwira canke ukuzuza formulaire kuri internet hanyuma bakagukonvoka
tubibutse nshuti mwese
le passeport je dis
tubibutse nshuti mwese ko muri kamara abana
kuri jewe kuri passeport kuri jewe na kantu gatoyi gusa urumva nta niyo nari mfise mara ndafise umunezero ntangere kuvuga yuko mfise pasiporo y'igihugu cy'iwacu
ni byiza cyane rwose tubibutse nshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika umurongo wa Frederic Salpongo ndabona wasubiye kuboneka muri aho Frederic mukomeze
bo yakoze umurongo wari ucikanye naragera ku ntego
musubiremo n'ikibazo cya mbere cy'imbere cya mbere mwashikirije ndumva itelefone ya Frederic ifite ikibazo nibaza ko tutahava tuyigaruka ku mukanya kari imbere tugarutse rero ko Princesse Esther Kamatari ku ruhara mwagize mu gufasha eka imbabare mu kugarukira imbabare ubwo ruhara ntimwarugize mu Burundi gusa mwarashinze n'ishyirahamwe mu gihugu cya Mali aho mwabaye mu kanya gatoyi mutubwire ibikorwa mwaranguriye mu cyo gihugu n'uko ntimwagitoye
ii na hama zinia kitatu ni Mali ni gihugu gitandu kanye chane ni Burundi ni gihugu atavichi vidiyo ni desert pero Jewe rero ikintu cyereke plastique muri bukaneza twadusashe twa plastique twa tuguruka tukaja mu biti tugatuma hariya rero inka zirya plastique intama zikarya plastique abantu bakarya plastique n'ikintu kibi cyane plastique n'ikintu kibi cyane ku buzima bw'umuntu izo plastique zitera cancer abadamu n'abashinga nkahe hanyuma rero twe turibaza kinone icyo kintu kugira ngo twogerageza guha akarorero abakiri bato kugira ngo bashishikare muri icyo gikorwa kubihindura izo plastike tuzihindura tuzigira amapave hanyuma tugakorana n'abafasoni badafise batagira aho bifata babandi bicaye ku ibarabara bariko barasega ndababwira nti nimuze nimugende mu nzu de plastique ndabariha nukuri twarakoze akazi keza baradushimiye twari dufite financement ya minisma baradushimiye kara karorero rero kwerekana yuko ibintu bishoboka ikintu citumye urakironderera inyishu hanyuma tukibaze yuko n'abajeune ubu nyene bashobora kwiyumvira yuko buri utarindira yuko ibintu bikugwa mu ntoki urashobora nawe gukoresha ubwenge bwawe kugira ngo utume aho uba nabo mubana n'icyo gihugu cawe ugiteze imbere.
Ijwi rya Amerika turi kumwe n'uwundi mu nwanyu radio Ijwi rya Amerika Jean Marie Butoyi muraho murakomeye.
Ego turakomeye.
Muri hega Jean Marie Butoyi.
Jewe ndi aha i Tanzania mu ikambi impunzi y'abarundi kambi ya Nduta.
Ni vyiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cimbiro turi kumwe n'umutumire Princesse Esther Kamatari duga ku ijambo.
Ni ukuvuga murakoze cyane ubwa mbere bwo kumpa umurongo ni ukuvuga yuko ni cyiyumviro cyangwa ni gutera intege uwo no kwita umugira neza ni ukuvuga yuko abandanye akora ibikorwa byo gufasha bitandukanye nashakira muri kino gihe hari ibiza byinshi bituruka ku kwihindagurika ry'ibihe ni ukuvuga sinashoboye gukurikirana intango bivanye n'aha turi ni ukuvuga yuko iradiyo y'Ijwi rya Amerika kumbure tutayitora cyane ariko ni ukuvuga yuko n'ugushimira uwo mutumire ku bikorwa byiza yagiye arakora haba mu Burundi haba mu makungu eka ndetse ndamutera intege ngo abandanye akora ibikorwa by'ubutabazi cyangwa by'ubufasha nk'uko yamye abikora.
Murakoze mushinkahe Jean Marie Butoyi mu ikambi ya Nduta imbere yanyutse igumana turakina cyane rwose kuvugisha abarundi bari mu ayo makambi muri Tanzania tuzogutera kamo mu minsi iri imbere tugarutse kuri ibyo bikorwa umushinkahe Jean Marie Butoyi yashimiye Princesse Esther Kamatari hariho n'ibindi bikorwa mwakoze mu ishyirahamwe ryanyu Fondation Princess Esther Kamatari eka yakoze uruhare ruhambaye cyane rwose mu kurwanya ikiza cya COVID-19 mu tubwire icyo gikorwa mu majambo make.
Ubwa mbere nashaka gushimira cyane Jean Marie Butoyi nk'uko nanjye ndabivuga kare burya gushimwa n'abiwanyu n'umuhezagiro cyane cyane kuri uwo muhezagiro Jean Marie ampaye kandi nzobishishikara Imana niyo ampa ubuzima. Aho nari muri Mali le Covid iratangura muri ivyo bihe kugira ushobore kugura masque muri pharmacy vyagugwa amahera menshi cane 5,000 francs CFA sinzigine no shira mu marundi mwayari menshi cane kuko batubwire yuko urinda guhindura masque ku munsi kibaza ati none aba bantu uje yuko ndababona ayo mahera yukuja kugura masque ucuta bazoyakura he niho rero naciye niyumvira yuko le Mali coton bakora muri Mali bita mise lor inzahabu yera yo muri Mali cyamvuga nti no ntibishoboka inge rero tubira ama masque muri izo muri iyo tissu muri cyo gitambara di Mali ndabigira muri izo bihe le ministre de la santé ala ivalida yo masque twakoze hanyuma dutangura kuzikora tukaziha abantu turabaha abapompier turaha abainfirmier izo masque za mbere twaziha abantu bari hafi y'abandi nk'abainfirmier canke abantu bafunzwe ibintu beneza niho rero abandi baciye babona yuko bishoboka twatanze akarorero n'abandi bantu rero urazi ko muri Mali kino muri Mali gusa hari abatayero benshi n'ibujumbura hari abatayero benshi cyane ico kiyumvira kugira ngo gitume abandi babyumvira babishikeko abantu benshi batanguye kugikora
ni vyiza cyane rwose reka duhe ijambo ubundi bunywanyo yaryo ijwi rya Amerika tuyishimire Eric
Mwaho. Ego, mwakoze kumi chambo. Mwanda?
Mwunihehega, Erika.
Ego, nje chino na muwaza. Nabo nye mwihugu wa Korera mo. Harimo Burundi na Mali. Ese mwanda huu, mwanda huku atara hajira natwe tuwarikeneye. Koya Korera natwe. Akatuba hafi n'urubyiruko nanga turamukeneye mugaricyo na mubaza
yego murakoze Eric reka tumuhe ijambo
yego
we nukuri murakoze ko muba munkeneye mugana radi Rwanda nje nakurikira ibintu by'inzuki ariho inzuki nyinshi i Rwanda mura proteja environnement naraje hamadigihe naraje kandi nzo ngira ngo imana ibishatse
ndago ndi kumwe neza
aha
nuri kurumva neza
ntabwo ni kumwumviriza neza
yego me avuze ko mu Rwanda yahaje hariho na projet yakoze ko byareke inzuki akaba avuze ko mu Rwanda kandi hariho ibikorwa bihambaye cyane byo guprotija byo gukingira idukikije yarahaje kandi akandi karyo gashobotse avuga ko azogaruka
nimwe mwoduha akarorero
patrick ikibazo network
ni kibazo cha network nkuko mubivuze amajwi ashobora kuba atari kwarengana aho muri ariko reka tugaruke
yego
reka tugaruke kuri
reka tugaruke tumva neza
twe turakumva neza nibaza ko ari kibazo kiri ngaho
ntabwo ndi kubumva neza nicyo kibazo
reka turasubira kuguhamagara turabe ko twonka umurongo mwiza ariko ngaho iwacu turakumva neza cyane gose tugaruke twebwe turakumva
murimo kunyumva ariko ndi nabe ni kubumva
ntacyo rero reka turasubira kuguhamagara
yego murakoze
Professor Esther Kamatari tugarutse kuri mwebwe nashaka ntiturangize ikiganiro tutavuze cyane cyane kuvyeke ibikorwa bindi mwaranguye mwarabaye umunyafrika kazi wa mbere top model aka atowe kuba mu Faransa kazi wa mbere mwiza nkuko nabivuga mutubwire ukuntu byagenze kugira mushike kuri urugo rugero mu myaka iheze byagenze gute
ya mu buzima novuga yuko umuntu wese abafise timing iwe nashitse bon au bon endroit chakuri kubisigura mu kirundi no kuri byonani
mu gihe cyiza mu gihe cyahuriranye n'ibyo byabigezweko
nashitse mu Bufaransa muri 70 igihumbi n'amajana icyenda na mirongo irindwi haheze imyaka mirongo itatu rero ugasanga yuko muri imyaka 50 heze ntabirabure baboneka agizimana yuko nari umwana w'umwami nkaba nifata neza nkaba bakanyitegereza mugo ahantu hose nahora nagenda ndavuga nti jewe je ndi princesse Esther Kamatari bakasha bagenda mu bitabo kuraba yuko ubwo Burundi bubaho bagasangana igihugu hanyuma bikabanejereza niho rero natangura gukora rimode mugabo la base y'ibyo byose ibintu bya mbere n'indero nkuko tubivuga hamwe ababyeyi bakubwira ati wifate neza ntugende urakwega amaguru nkuko umubiri wawe ukuremereye cyangwa wewe uremereye bakatwigisha kwifata mu kirundi bavuga ngo kwifata hanyuma rero niho rero natangura ngasanga nabaye umwiraburikazi wa mbere top model hose America évidemment non kuko ari habirabure mugabo en France no mu bindi bihugu ikindi nacho no shika ko nuko ngira ngo mashugwe menshi no vuga yuko ndi no bandi la meilleure au moins ambassadrice la meilleure ambassadrice u Burundi kuko muri iyo myaka 53 nta nari mu uvuga ngo Esther Kamatari utabuze Burundi kuri jewe ikintu gihambaye cyane kuko ubwo Burundi nabo buvuze kuva kera nabo bubiye kuva kera n'umuntu ndashashishika mana hanyuma mu bihugu byose narigeze kugenda barantumiye en Australie nshitse muri Australie nsanga hariho amafoto manini cyane yanditse ko ngo welcome to the Princess Kamatari from Burundi Australie ngira muri ibyo bihe muri 1979 ndakeka yuko atabantu benshi bari bazi ku Burundi buba
ni byiza cyane rwose kandi kuri urwo rwego mwaramenyekanye no kubera umufaransa akomeye cyane rwose azwi Paco Rabanne amutubwire bimwe muri ibyo bintu ukuntu byagenze kugira ngo uyo muntu yarahambaye cyane rwose yarakomeye mumenyane eka amenyaho muri eka munakorana
Paco Rabanne yari umuntu mwiza cyane ntangere Paco Rabanne niwe yatanguye abirabure abandi bose batabishaka aravuga ati impunzu ni jenda gishona aha ni wanje nkoresha uwo nshaka gusa Paco Rabanne yari umuntu yaluwa ahantu kugira ngo abaririmbyi canke abatambyi bashobore kuza kugira repetition kugira bamenyekane hari abantu benshi umunsi baririmba birabura yuko yabahaye uburyo kugira ngo babishobore Paco Rabanne hamwe habaye ingwano hamwe habaye ingwano mu Burundi muri 93 mu 93 kungirira kumfasha la porte clé iyo porte clé iliko kuva kuri 6 kubera kuko abana ngira mwarashoboye kuyibona muri kuri internet ni Burundi batangura kuja ku ishuri 6 nya shoboye kuja kuyigurisha kugira ndonke uburyo bwo kugura ibikoresho by'ishuri icyo ni cyambere ikindi nacyo ni uko yemeye kuba guhagara parent
guhagarara gufasha kugufasha kukwitaho
aho twagira defile ya mbere humanitaire ya haute couture burya haute couture ni impuzu zisanzwe twambara sico kimwe yari umuntu ane ndana mugabe imbere y'ugukundana bahananje naramwubaha cyane ni umuntu yadukunze yakunda abirabure cyane n'ejo bundi aho yari yitabye imana yarakuze mugabo novuga yuko muri ibyo bihe yakoresha birabure hariho ibinyamakuru byari byanse gusubira kumuvuga baramuhanye ibinyamakuru byaramuhanye imyaka 10 ngo nuko akoresha birabure
ndumva
ngwano si umunsi kandi si ndoro
ndumva pako nabane yari umuntu w'intungane imbere yuko tuja ku bindi bibazo byerekeye umwuga wo ku eka guhanyanisha abarundi n'abarundi kazi abarundi kazi kandi n'abanyarwanda kazi beza turabigaruka ko ariko nashaka mbaze mijambo Laurent eki Laurento miriwe miriwe neza muri hega Laurent
mu Burundi mu ntara ya Bururi
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ndetse n'icyatsi cyambere kubera Burundi murabizi ko dutumba FM y'igihugu cya Amerika nashaka kubanza kubaza umutumire uko yitwa ko izina ryaje mwatubwiye hatewe kubera ngo ndabibonye ubunyene nashaka kubona ngo yitwa gute hanyuma ibyo bintu akora bimeze gute nibyo nashaka kuba batabindi
umutumire ni Princesse Muganwakazi Esther Kamatari
ego
hariki ofise
cyakora dakugira ngo agere ku rwego rw'izimwe yamukwenje gute yatanguye gute n'ibyo bibazo byanze bakoze ibyo leta
ivyo ni bibazo wasana ni bamaze kwishura ariko reka tumuha kanya gato cyane ngo se agire icya bivuze ko
murakoze loho ushaka kumenya ingene nabitanguye
ego
anguye na urumva na zimba impunzi mugabo na navuye mu Burundi ni nkuko no bandi nimutse nsabi impapuro z'ubuhunzi sinigeze nari umuntu nkajya wimuka uva ahantu hamwe uza muhandi aho hantu rero nimukiye mu Bufaransa nasanze bakunda abantu barebare bato bato bakambwire yuko nushobora kuba kwerekana impuzu ndabyiga ndabimenya hanyuma kubera nkuko nabivuze kare kubera imbero kubera ukwifata n'ukubaha kishikara kuduga gushikaho ku isi yose bamenye se nabishoboye kubera nari mfise baze ningene narezwe mu cubahiro nubaha abandi bose ari muto ari atari muto unatishima
inyishu itomoye reka duhijambo nabona kanya kariko karihuta reka duhijambo Juvenal Nibaruta muraho murakomeye
yewe turatumeze neza
muri heka Juvenal
sas
muri hehe
murambya
ni byiza cyane ngo se murafite ikibazo murafite icyumviro tuga ku ijambo
ego urashaka kubaza uwo muntu mu mirimo ashaka gukora ubunye ingene meze kwa kibandanya muramenye n'intara avukamwo iyo byari hije
arakumva reka guhinyishu
final mwaramutse final
naho
neza n'ukora ndacabishishikara ubuya hamwe bavuga yuko urinda kubura mutoyi sivyo bihe byarahindutse basanga abantu bakuze nka jewe nabo nyene bashobora kugura bashobora kwambara bashobora kugushaza donc barakeneye abantu erekana hanyuma je navuka ifota
kirana
n'umugano kamatari
ego
era imbere yuko fota ija muri province y'Imwaro twari muri province ya Muramba
twari mu province imwe
muva hamwe
ego
ni byiza cyane rwose
ifite yuko ubwira nta cyeje ni uko buzatandukanye
ni byiza gose murafite hari kimwe kibazo mufite ga Juvenal
ndamubaza nako ndiyumvira nk'intara yaba yaravukiyemo bwa mbere yababayemo n'umugambi wo kwifuza kuharangurira nk'ubu ageze muri imyaka ari
ngeze naje navukiye ifota n'izi kiganda hasigaye rero kuza kuhamo kubaramutsa nkamotegwa n'ikiganda ni murambye
yego ariko ndabaza ubu nta gaprojekti mushobora kuza mukakorera
sinumvise agaprojekti mwakorera ngo kwateza imbere mukanye gatoya cyane rwose inyishu umunota mwe
kamugabo ubu muri iyo myaka murabona Juvenal ko nari maze imyaka myinshi cyane ntaza kandi ibintu byinshi byarahindutse no ninagaruka nk'uko nabivuze ni ukugaruka hanyuma umuntu agatembera hose akaraba kuko ikintu nasanze ni uko atama plastiki ariho i Burundi kandi ndashima cyane yuko abakuru b'igihugu babibujije nukuri ntambuko nini rwose ko ibintu byabibujije hanyuma rero hasigaye yuko umuntu agaruka agasubira akicara hanyuma akaganira umuntu akabona yaje burya umuntu ushobora kuvuga ngo nzokora iki utanabajije n'abantu bahaba
ukanahishikira. Reka rero mu gusozera duhe ijambo umunywani w'ijwi rya Amerika wanyuma Eric muraho ni byiza cyane rwose muri hehe muri hehe
Zambia
duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose ufise umunota umwe ikibazo icyumviro
na maze kandi cyangwa watumiriye hanyuma ndamubaza ese abuze iki kugira ngo agutse mu Burundi ateye umutekano muke rimeze gutyo kugira ngo natwe azoze i Burundi ese aheze igihe kingana gute atari i Burundi.
Murakoze Eric n'ibibazo yari yishyuye ariko mu kanya gatoya cyane rwose Princess Esther Kamatari mu muhinyishu umunota umwe.
Eric mwaramutse neza Eric nari maze imyaka 13 ntataha i Burundi nkuko nabivuze kare nibaza yuko ninatahe i Burundi nshapfa ubwo nyene nasanze igihugu n'abantu b'intore bakundana nta ngorane naronse nukuri namwe nda muraza ngira ngo muze twohurira bwa jewe rero ndafise nukuza mfata ndi kuri Lac Tanganyika kuza mu bwato gushika Zambia.
Ni byiza cyane rwose mu gusozera Princess Esther Kamatari nashaka mugire icyo mu hanoye cyanke ika impanuro cyanke ubundi bwenge muha musangira n'abarundi kazi hamwe n'abanyarwanda kazi bakomeye cyane rwose mu mwugabo w'ibyo byakuhayanira ubwiza hariho benshi bamaze gutorwa ku bwite cy'igihugu akajambo mwabwira naka umuntu umwe
kabiri novuga yuko nta mufasoni n'umwe ya telefone ngo tuganire
icyo ni kibazo gihambaye cyane ngo se twamwe twashikirije
hanyuma icya kabiri ni ukuvuga yuko burya muri iyo umwuga ukwerekana impuzu kina ni umwuga uhambaye cyane ukeneye disipline niniya nuko nta mwanya muremure mfise mugabo ndaramaze nk'imyaka 10 abajeune bo muri mu makartie ngaha mu Bufaransa kubigisha prestance kwifata biga hanyuma ikindi novuga nibibaze yuko bazoba abastar
mu gikorwa kigenda buhoro buhoro ego
Afrika ni ifise avenir ene ngo mu myaka 50 kuva uwo munsi ngo umuntu umwe kuri batatu une personne kuri batatu azoba yirabura
ni byiza cyane rwose aha kandi niho turangirije ikiganiro cyacu n'umutumire akomeye cyane rwose Princess Esther Kamatari ndabashimiye cyane gose ku kanyamatoye ndazi kumufatiwe na byinshi tukadushimiye na engineer yadufashe mu ngabwizuma turashimiye na Nadia taha yadufashe kwegeranya ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwa tutyakamo mu gashikiza ibibazo turabashimiye mu bandanye mwumviriza ibindi biganiro by'radio ijwi rya America mugire amahoro nimugoroba muza mwese.